Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turagezwaho na Eugenia Mukankusi.
Amakuru turahera ku mugabane w'Uburayi. Ministri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko yavuganye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo kuwa mbere ibyerekeye ifungwa ry'imipaka y'Ubufaransa ku ngendo ziva mu Bwongereza, kandi ko impande zombi zishaka gukemura icyo kibazo vuba bishoboka. Yagize ati, maze kuvugana na Perezida Macron, twagiranye ikiganiro cyiza cyane kuri telefone kandi twembi turumvikana neza aho buri wese ahagaze, kandi turashaka gukemura ibyo bibazo byose vuba cyane uko bishoboka. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi rirahumuriza ku bijyanye na virusi nshya ya corona yabonetse mu Bwongereza, ivuga ko ari ibisanzwe mu buryo icyo cyorezo cyagombaga kwigaragaza. Abategetsi muri imesi banavuga ko ari byiza ko iyi virusi nshya yatumye ibihugu bihangayitse bihita bishyiraho inzitizi ku ngendo mu Bwongereza na Afurika y'Epfo. Bavuze ko kugabanya ingendo byakozwe mu buryo bwo gushishoza no kugabanya ingaruka, ariko kwari na ngombwa kumenya ko ibi bibaho mu bijyanye n'iki cyorezo. Ikindi bavuga nuko ibikoresho bishya bibasha gucunga iyo virusi bikora neza. Mu kiganiro yakoresheje Mike Ryan ushinzwe ubutabazi bwo mu bihe bikomeye, yavuze ko ari ngombwa cyane ko hatagira ikintu gihishwa, ariko ko ari na ngombwa cyane kubwira rubanda ibintu uko biri. Abayobozi muri OMS bavuga ko inkingo zakorewe guhangana na COVID-19 zizabasha n'iyi virusi nshya, nubwo bikirimo gusuzumwa kugira ngo bamenye neza koko ko bishoboka. Tukivuga ku bijyanye na virusi ya corona, intara ya Ontario ituwe kurusha izindi mu gihugu cya Canada, ejo kuwa mbere yatangaje ko igiye gufunga bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi guhera tariki 26 yo ku kwezi kwa 12, hamwe n'amakoraniro hafi ya yose abera mu nzu, mu gihe igerageza guhangana n'indi nkubiri ya COVID-19. Amaduka amwe hakenewe cyane nkagurisha ibiribwa azagira umubare w'abantu ntarengwa, mu gihe andi maduka menshi azemererwa gusa gutanga ibicuruzwa abantu bafatira hanze y'iduka bari mu modoka. Kurira imbere mu maresitora nabyo bizaba bibujijwe. Abayobozi baravuga ko hatagize igikorwa ubu ingaruka zabasimusiga. Iyo guma mu rugo icagase irareba intara yose ya Ontario kuzageza ku itariki ya 9 kwezi kwa mbere gutaha. Iyo ntara yarayitangaje abantu 2,223 bashya banduye. Mu minsi 7 ikurikiranye umubare warenze 2,000. Impuguke zishinzwe kurwanya COVID-19 mu ntara ya Ontario zivuga ko abantu bagera kuri 300 bari mu byumba by'indembe mu bitaro, ariko ko uyu mubare ushobora kuzamuka ukagera ku 1,500 hagati mu kwezi kwa mbere. Byumvikanisha neza ko Ontario igomba gushyiraho ingamba zaguma mu rugo ku buryo bwihuse bushoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yashyize ahagaragara ibirego ku muntu wa gatatu uvugwaho ubufatanyacyaha mu iterwa rya bombe mu 1988 ku ndege ya Panam mu kirere cya Rockerbie muri Ecosse, yahitanye abantu 270. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 747 yaraturitse. Mu bo yishe harimo Abanyamerika 190. Ministri w'ubutabera wa Amerika William Barr mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko nta kintu na kimwe kizahagarika Amerika na Ecosse gushaka ubutabera kuri iki kibazo. Ukekwa Abu Agira Mohamed Masoud Keir al-Marimi wahoze ari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubutasi muri Libya, ashinjwa ibyaha by'urugomo bijyanye n'iterwa rya bombe ari mu maboko y'ubuyobozi bwa Libya nk'uko Barr yabivuze. Ministeri y'ubutabera ya Amerika yavuze ko Masoud yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'iperereza rya Libya, harimo kuba impuguke mu bya tekiniki yo gukora ibisasu biturika kuva mu 1973 kugeza muri 2011. Amerika inavuga ko Masoud yagize uruhare mu gitero cya bombe mu 1986 ahantu ho kwidagadurira hazwi nka La Belle Discothèque mu burengerazuba bwa Berlin mu Budage. Amakuru tuyasoreze muri Cameroon. Cameroon ivuga ko abasivili 200,000 bo muri Centrafrica bambutse umupaka bahunga muri iyi minsi mike ishize. Igihugu kizakoresha amatora kuri iki cyumweru, kandi abo bose bahungira muri Cameroon bavuga ko hari ubushyamirane bwigaragaza. Abatuye Igaruwa Bure bavuga ko mu minsi ine ishize babonye urujya n'uruza rw'abasivili bidasanzwe bava mu gihugu baturanye cya Repubulika ya Centrafrica. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba muri Cameroon yavuze ko abantu bagera ku 1,000 bambutse binjira kwa gatanu bahunga urugomo mbere y'amatora. ejo kuwa mbere umuvugizi wa guverinoma ya Centrafrica yemeje amakuru yavugaga ko Uburusiya n'u Rwanda byohereje abasirikare amagana mu gihugu cye. Itora ryo ku itariki ya 27 y'uko kwezi ribonwa nk'intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri Centrafrica.
Eugenia Mukankusi, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 ya radio Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli mu gihugu cya Tanzania.
Aha twasenye dufite uya masura bye naburagwayo abafatanye nebeshi kweri barata imbaketse nyuma y'inkambi bagiye gusenya amaze guhera abantu beshi kweri
uta mu ishyamba arabaza baramugaye atagatundi bagwaye umutima twasabye gushyira mu idufasha udukwi tukacyana.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Mu Rwanda ho Perezida Paul Kagame yatangarije Abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 Abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangarije Abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 Abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi Boyi uri i Kigali mu Rwanda.
Mu bihe bisanzwe ijambo nyiri Perezida yagezaga ku Banyarwanda binyuze mu nama y'igihugu y'umushyikirano ari ukubera ibihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 isirimo, iyi nama yarasubitswe. Mu ijambo Perezida Kagame yatanze hifashishijwe ikoranabuhanga, yagaragarije Abanyarwanda uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu wari uzi bizaba mu mwaka w'2020, ko nta wari witeze ku icyorezo cya COVID-19 cyakwira isi, ndetse u Rwanda rukaba rumaranye nacyo hafi umwaka wose. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda, kandi yumvikanishije ko mu gihe gito rushobora kuba rwagejejweho inkingo.
Ibihugu bikomeye birashaka kwiheraho. Ibyo bihugu biragenda bigura urugo rukingo uburyo ibindi bihugu kugira ngo baruge birakomeye, ariko ntabwo bizahera. Hari uburyo bwitwa ari COVAX organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika. Dufite amahirwe nk'u Rwanda muri Afurika, ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Dizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu, turashobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira, nubwo bitaba ko ari abantu bose.
Umukuru w'igihugu yanavuze icyo u Rwanda rwiteguye gukora nyuma y'aho mu Bwongereza hadutse ubwoko bushya bwa virusi ya korona buri gutuma ubwandu bw'iki cyorezo buzamuka ku muvuduko ukabije.
Ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya ya mbere coronavirus, abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo, indege zihagarikwa n'iki, ubwo natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo. Ntabwo twakwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze kandi twebwe dukomeze. Turaza kubyiga vuba mu gihe gito, turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya.
Ku bindi bibazo bya politike y'u Rwanda n'amahanga, Perezida Kagame yasubije umudepite Caroline Maroni ukuriye komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamwandikiye amusaba kurekura Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Perezida Kagame yagaragaje ko atatunguwe n'amajwi amaze iminsi yumvikana y'abasaba ko u Rwanda rurekura Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda ashinjwa ibyaha birimo iterabwoba, kuko uri mu makosa tabura abamubona nk'umwe.
Family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong. They're always trying to say, no, we have had this history ourselves. If you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the family that did not commit the crime, we always find it difficult to accept that their own actually did that crime, or they would find ways of covering it up or denying it.
Aragira ati no mu muryango iyo hari umuntu wakoze amakosa ntabwo mu muryango bose bemera ko yakosheje na amateka twabayemo urebye hahise hacu twagize imiryango bamwe bajya kwica bo mu yindi miryango abasigaye mu miryango batakoze ibyaha biragora kwemera ko umuntu wabo yakoze icyo cyaha bashakisha uburyo bwo kumuhishira ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu yasobanuye imiterere y'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrique.
Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces, so this force would really deal with the matter and without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time, operating within a legitimate and legal framework.
Ingabo z'inyongera twohereje ku bwumvikane bwihariye zigamije gusa kudufasha gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya amatora cyangwa se umutwe wariwo wose wakwibasira ingabo zacu hatabayeho kubangamirwa n'amabwiriza agenga ingabo zacu zihasanzwe, bakabikora kandi mu buryo bwemewe kandi bwubahirije amategeko. Agarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda rutuyemo, Perezida Kagame yumvikanishije ko u Rwanda rwafatanije n'ibihugu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse ko rugikomeza gufatanya n'abaturanyi. Yavuze ko kugeza ubu hari ibitararangira neza, atanga urugero mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu cy'u Burundi, gusa Perezida Kagame avuga ko hari ibiganiro biriho bizakomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ko amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba ariho hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yasobanuye ko umutekano wifashe neza nyuma y'impinduka y'ubuyobozi yabaye muri iki gihugu, gusa yumvikanishije ko ikibazo gisigaye nanone mu majyaruguru aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda, gusa naho akabasanga amaherezo bizakemuka. Muri iyi gahunda yo kugeza ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze, yanaboneyeho umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abanyamakuru ndetse n'abaturage bari mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bakurikiranaga iki kiganiro. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi kuri uyu wa mbere, abagize urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga bararahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango.
Aba Arumura makurandira mu gigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi Bujumbura. President Evariste Ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro bemejwe mu ndwi heze n'inama nkenguza amateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Abagize urwo rwego n'abashinga amateka hatibagiwe umushikanganji wa mbere yarengiye Yome Bunyoni bari bahashyize nabo nyene. Ku rugero rwa Valentin Bagorikundaro we kuramutse wa sentare yubahiriza ibwizwa itwara yandi mu gihugu, abandi bacamanza batandatu bagize urwo rwego nabo nyene barahiye kutazomena ibanga.
Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi,
agira ati imbere y'Imana isumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe Bagorikunda Valentin umukuru wa sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro niyemeje kubahiriza ubwizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ibyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro. Umurwi mushasha wabagize sentare yubahize bwizwa nshingiro ntushimagizwa na bose na cyane cyane awugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushiriza amanza kizigenza wa Republika. Umunyamategeko Jean-Vier Bigirimana arongoye Tournons la Page Burundi agira ati
kwibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka kwibaza ko zoba nk'indoto. Umugabo witwa Valentin Bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo CNDD-FDD nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu. Ibyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Twovuga nk'abantu bahandira agati ya kazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD. Abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagira ashigwaho muri 2015 none nyuma yaho
Bigirimana yibutsa ku isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu
cyacha niyo haduse injyane mu vya politike n'urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari gihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi. Novuga rero yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uzi tora abantu mwe nabo cacane ko ari umugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose
sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi. Umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimwo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho. Ibitigiri vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwizwa nshingiro nyene bibisaba. Bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanyi bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu ryo muryango riratangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi. Ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekana ko ari hohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. mwitangazo ry'igisata cy'ubumwe bwa Afrika kijeje wagateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cha Tanzania baburabuzwa biyicwa bafungirwa ubusa banyuruzwa ndetse akagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo mu rugo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata honorable commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejo impunzi cya HCR riturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemwo kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi. Uwariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi ry'Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Gedi umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avugira ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati kuva aho habereye amatora mu Burundi abategetsi b'u Burundi n'abatanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akabatakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishirame hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Geli yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo HCR ntagikorwa na kimwe canke ibyo ryahora riha impunzi gigeze rihagarika ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye Katari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishyirahamwe CBDH Vicar rihane agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa.
Ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri kuko kuva mu mwaka w'2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe zihicwa zinyuruzwa zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cha Tanzania ariko ntibyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu cha Tanzania kigirira nabi impunzi rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania ugasaba sentare nyafrika yagateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye azitwara i Burundi mbere hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zipfungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze ku 11 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta ni Tenderi. Yagize ati harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko umwaka uza w'2021 uzurangira mwese mwamaze gutahuka. Ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimwo azohava asambugwa.
Turafise amakenga n'ubwoba yuko mugihe azo basigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabonye tuzoja
abahungu kabagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu.
Haiser cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna icyo gihugu kikubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Pierre Clavier Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugume muri Tanzania, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli. Ni mu gihe bahabwa ibiribwa bitinda gushya bigatuma bakoresha inkwi nyinshi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini yasuye iyo nkambi aganira na zimwe mu mpunzi zihatuye.
Reka hanahwe baziyo tuzikuye. Aha twagiye ngira ngo inkoko zikibika. Twavuye muhira cumi n'imwe. Zomara indwi uraruhuka wohwera. Wovuye inyuma y'ibihugu ugasubirayo. Nta nk'umuntu arasubirayo mu ndwi itangura nyine yarayo ubusa. Ngaha twasenye dufite uyu amaso uravye n'aburagwayo. Turabafata nyene benshi kweri barapfa bageze inyuma y'inkambi bagiye gusenya. Haramaze guhwera abantu benshi kweri. Umuntu agiye nyine abona agarutse. Ningorane
kuduhimiriza yuko twokora amaziko baraje kuduhimiriza ariko natwe turaraba ati noneho kokora amaziko kandi ducana hanze ni kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkwi nkeya twaragerageje kuba twoyakora ariko turiko turacana ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwa na nyama na nyamaziko ya kijambere tuyakoze turasanga nyene imvura yagwika yonona nibaziye ko natwe ko bodishikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni ko bamwe bamwe ego twese harimo abishowe bashobora no kubyiyubakira ariko bamwe bamwe hariho abatabishobora
ntuta mu ishyamba arabaza baramugaye atagatundi bagwaye umutima twasabiye gushyira mu idufasha udukwi tukacana kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo ntakundi nuko tubona nuko ari kugwa abana tuvya babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba bakabagirira nk'ifura mbi bitashoboka
turasaba ko badufashije imbabura baduha amakara yo kubicana nyine hadako dusenya twafite amazi tuvuga ati niwe tubatunze imyanya mu bitugu niye dusenya nyine amasari hejuru
tugiye turagira amasanga nyuma abantu baba mama bakobwa bakabakwa ziko ziva kuri inkwi zitabonekana hafi y'ikambi niyo zije usanga umunsi wose uraheze abantu badafunguye cyane n'abandi bandi kuburyo bashobora ku indyo z'umutaga bashobora kuzifata mu ijoro gusa k'umutaga ntibafungure twagira iyi nkwi ziva kure
tugacarinze inkwi nyinshi kandi ubushaza nabwo budasha inkwi rero zigaca zitugora cyane kubera budasha hari aho ubwo bushaza bumaze kudasha tubukura kuko nyine budahinda gaca dupfa kugiko nyine kukubera tankwi dufise twe batwigishije yuko dushyiramo urukwi rumwe ubwo rukwi rumwe rero nirondereza nyine twakoze nyene hanyuma tugakoresha urukwi rumwe nyene ubwo rukwi rumwe mugabo kubera bisanzwe nyine duteka ubushaza budasha bica bisaba yuko hacagenda inkwi nyinshi hagiye inkwi nyinshi bigaca bisaba dusaba nyene yuko hagenda nk'inyishi cyane kukubera nyene ubwo bushaza bwa budashe
eh twasaba nyene yuko bo dufashe nyene bo duhereza azabantu hanyene nk'imbabura bakaraba nyene bo zabaradufasha nyene ku bintu bijanye n'ubukara kugira umuntu hari nko nkubu nkatwege hari mwabusanga bagwaye asima amaso umutima bikorera n'irya misi yomaze ntabakiyimaze cyacyo sanga rero ni ngorane
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe